Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu bwakeye neza muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura Kisoro. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 Kigali na FM 93 n'ibice 3 Karongi. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi. Duhere ku ngingo z'ingenzi. Abarundi kazi bicuruza mu mujyi wa Uvira bafite ikibazo cy'umutekano gikomeye.
Ajanye n'umuntu acara muniga camwiba n'amafaranga cha n'ibitambulisho byose agenda bitwara.
Uyu ni umurundi kazi mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inzego z'umutekano za Uganda ziryamiye amajanja Leta Zunze Ubumwe za Amerika na ONU baburiye guverinoma ya Uganda ko Al-Shabab yo muri Somalia ishobora gukora igitero cy'iterabwoba i Kampala. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhungu w'ingimbi w'imyaka 14 y'amavuko yaraye arashe mu ishuri ryisumbuye muri Leta ya Georgia iri mu majyepfo y'igihugu ahitana abantu 4. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, tubanzirize kuyo hirya no hino ku isi na Eugene Mukankusi.
Abantu 4 hejo bahitanywe n'amasasu ku ishuri rikuru rya Aparashe muri Leta ya Georgia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitangazamakuru muri icyo gihugu bivuga ko usibye abo 4 bishwe, abantu benshi bakomerekeye mu irasa ryabereye kuri iryo shuri riri mu mujyi wa Wenda. Abashinzwe umutekano basobanuye ibyabaye, bavuga ko hari benshi bakomeretse ubwo barimo guhunga. Umuntu ukekwaho icyaha arafunze nk'uko ibiro bya sherifu wa komine Barrow yabivuze mu itangazo. Mu kiganiro gito yagiranye n'abanyamakuru, sherifu Judge Smith yaragize ati: ibyo tubona inyuma yacu uyu munsi ni igikorwa cya sekibi. Smith ntabwo yemeje ko abantu bishwe, gusa yavuze ko hari inkomere nyinshi muri uku kurasa. Umuvugizi w'amashuri yo muri komine ya Barrow yavuze ko ibintu bisa n'ibyasubiye mu buryo kandi ko abanyeshuri boherejwe iwabo hagati mu munsi. Amakuru ya televiziyo ABC yasubiyemo umutangabuhamya umunyeshuri Sergio Caldera avuga ko yari mu isomo ry'ubutabire ubwo yumvaga urusaku rw'imbunda. Caldera, ufite imyaka 17 y'amavuko, yabwiye ABC ko umwarimu we yakinguye urugi undi mwarimu akirukira mu ishuri imbere aje kumubwira ngo avunire urufunguzo mu rugi kubera ko hari umuntu warimo kurasa. Amashusho ya televiziyo yafatiwe mu kirere yerekanaga imodoka zitwara abarwayi hanze y'icyo kigo cy'ishuri ryisumbuye. Televiziyo CNN yavuze ko yiboneye umurwayi ashyirwa muri kajugujugu yari yururukiye kuri iri shuri. Perezidansi ya Amerika mu itangazo yavuze ko Perezida Joe Biden yavuganye n'abanyamakuru ibyiri rasa kandi ko ubuyobozi bwe buzakomeza gukorana n'abayobozi bo ku rwego rw'igihugu, urwa Leta n'abayobozi bo ku nzego z'ibanze uko bazarushaho kugenda bamenya andi makuru. Amakuru aturuka mu Butaliyani no mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravuga ko abantu 7 batabawe, abandi 21 bakaburirwa irengero mu nyanja nyuma y'uko ubwato bw'abimukira buruhamye ku nkombe z'ikirwa cya Lampedusa. Abarokotse 7 n'abenegihugu ba Siriya babwiye abatabazi ko abana 3 bari mu baburiwe irengero. Abo barusimbutse barukuwe n'urindi nkombe z'inyanja kandi bavuze ko ubwato barimo bwari bwahagurutse muri Libya mu minsi mike ishize butwaye abantu 28. Nicola de Altiprete, umuhuzabikorwa w'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF mu Butaliyani, yamaganye iyi mpanuka y'ubwato ku nkombe za Lampedusa. Uyu muyobozi yanditse ku rubuga X ko benshi mu barokotse bavuze ko babuze abo mu miryango yabo. Ati: turaho impanuka yabereye n'itsinda ryacu riri mu kazi. Hagati mu nyanja ya Mediterane ni imwe mu nzira zihitana abimukira benshi ku isi. Nk'uko OIM, ikigo cya ONU gishinzwe abimukira, kibitangaza, abimukira barenga 2,500 barapfuye, abandi baburirwa irengero bagerageza kwambuka inyanja mu mwaka ushize. Naho muri uyu mwaka kugeza ku wa kabiri bari bamaze kuba 147. Imibare iheruka gutangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Ubutaliyani yerekana ko abimukira barenga 43,000 bageze mu Butaliyani muri uyu mwaka wa 2024. Umubare uri munsi y'indi myaka yabanje. Radio Ijwi rya Amerika, amakuru yacu arakomeje. Umusirikare w'inzobere mu kurwanira mu mazi w'Umunyamerika afungiye muri Venezuela aho yari mu ruzinduko rwe bwite nk'uko abategetsi 3 ba Amerika barabe babitangaje. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
abategetsi ba Amerika batangaje ko umusirikare yahagaritswe muri Venezuela igihe yari muri ico gihugu mu rugendo yagize kugita ciwe. Impamvu yatumye atabwa mu mvuto ntiramenyekana. Televiziyo ya Amerika CNN niyo yatangaje ubwa mbere ayo makuru y'ihagarikwa ryiwe. Imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Venezuela ntimeze neza na gato muri iki gihe. Leta zitari nke zakurikiranye muri Amerika zaragerageje kuremera Leta ya Venezuela kugira igwanye bikomeye ikibazo cya ruswa. Venezuela yaratunganije amatora mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka, yamara Leta ya Perezida Biden ntiyemeye ibyavuye mu matora yagumije ku butegetsi Perezida Nicolas Maduro. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika mu kwezi k'umunani bwavuze ko Nicolas Maduro n'abamuserukira bivye amatora batangaza insinzi bataronse, bongera babandanye igikorwa cyo gukandamiza batavuga rumwe nabo kugira babandanye kugumana ubutegetsi. Ubwo bushikiranganji bwaragabishije abanyamerika kutagendera Venezuela kubera gupfunga abantu mu buryo budaciye mu mategeko hamwe n'iterabwoba birangwa muri ico gihugu.
Isosiyete y'indege y'igihugu cya Senegali ejo kuwa gatatu yatangaje ko izahagarika ingendo zerekeza mu bihugu birindwi guhera hagati muri uku kwezi kwa cyenda mu rwego rwo kuvugurura imikorere mu gihe zinengwa gukerereza abagenzi. Air Senegal izahagarika ingendo ziva Dakar zerekeza i New York muri Amerika kuva ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa cyenda, izerekeza Milan mu Butaliyani, Libreville muri Gabon, Douala muri Cameroon na Barcelone muri Espagne guhera ku ya 22 y'ukwezi, na Marseille na Lyon mu Bufaransa kuva ku ya 22 y'ukwezi kwa cyenda. Ku rubuga rwa Facebook, iyi sosiyete y'indege ya Senegal yavuze ko iki gikorwa kigamije guhuza ingendo zikarushaho kugenda neza. Ibyo bibaye mu gihe Air Senegal ihanganye n'abagenzi bahora binubira gutinda kw'indege zikora ingendo imbere mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose harimo YouTube na Facebook VOA Radio yacu, no kuri internet www.radioyacuvoa.com. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'abibumbye baburiye Uganda kuryamira amajanja kubera ko abaterabwoba ba Al-Shabab bashobora kuyigabaho igitero. Ni inkuru ya Ignatius Bahizi uri Kampala.
Urwo n'uruja n'uruza mu mujyi wa Kampala. Iyo utembereyemo ubona ko nta kinini cyahindutsemo mu bikorwa bya buri munsi kuva aho ayo makuru yatangarijwe mu mpera z'icyumweru gishize. Icyakora ikigaragara ni uko umubare w'abashinzwe umutekano wongere mu mujyi n'imyanya bari badasanzwe babamo nko mu masoko. Umujyi wa Kampala ntabwo ari ihuriro ry'ibikorwa by'ubucuruzi muri Uganda gusa, hanahurira abacuruzi baturuka mu bihugu byo mu karere. Ni umujyi kandi ubamo ibikorwa byinshi by'ubukerarugendo, amanama mpuzamahanga, ukanaba n'icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bw'igihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize, ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kampala yatangaje ko bafite amakuru yerekana ko hashobora kugabwa igitero cy'iterabwoba cyane ahantu hahurirwa abantu benshi nko mu mazu manini y'ubucuruzi, ahakorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo, ku mashuri n'insengero. Amerika yaburiye kandi abaturage bayo kwirinda aho hantu bakaba maso buri gihe. Polisi ya Uganda ivuga ko ayo makuru atari mashya kandi ko buri gihe bahora biteguye, ariko iragira inama abaturage kurushaho kuba maso no gushyiraho ingamba z'umutekano zikaze ahantu hose. Kituma Rusoke ni umuvugizi wa polisi.
It is true there is a terror threat, but there have
ati hari iterabwoba rwose ariko buri gihe ryahozeho. Kuba Uganda iri ku isonga mu kurwanya iterabwoba ni ngombwa ko igihugu cyacu gihora cyiteguye. Abantu bagomba guhora bari maso bitabaye ibyo bazagira ibibazo. Amaduka manini agomba kwiyongera mu kubungabunga ingamba z'umutekano. Kwinjira kw'abantu mu myanya yose ihurirwamo n'abantu benshi bigomba kugenzurwa.
Access control.
Igisirikare na polisi barimo gukora ibikorwa bihuriweho kugira ngo bashobore guhagarika iryo terabwoba. Iyo ugeze ahantu rusange hahurirwa abantu benshi nko mu biro bya Leta, za kaminuza, parike za bisi hamwe n'amasoko manini y'ubucuruzi, abapolisi n'abasirikare nibo baharinze. Aho tuvuze hari hasanzwe harindwa n'abashinzwe umutekano bigenga. Mu myanya imwe n'imwe bagaragaye bakoresha imbwa zirinda umutekano zihunahuna muri iyo myanya n'ibintu biyirimo. Umuvugizi w'igisirikare Brigadier General Felix Kurayije yabwiye abanyamakuru aho inkomoko y'iryo terabwoba ituruka.
The threat being referred to by the US alert emanated from Al-Shabaab.
Ati iterabwoba rivugwa na Amerika rituruka kuri Al-Shabaab. Turabizi kuko bahora babangamira igihugu cyacu. Kuba duceceka ntibisobanura ko ari nta terabwoba rihari. Ariko nanone ntitwakwirengagiza ibyo abanyamerika bavuga kubera ko dufatanya mu ntambara yo kurwanya iterabwoba mpuzamahanga. Amakuru batubwiye aho iyi nibyo twari dusanzwe tuzi.
Conforms with what we already know.
Kurajya avuga ko iterabwoba ritazatuma igihugu gitegeka ko akazi gahagarara, ariko aburira abaturage uburyo bakwirinda.
The best thing is not fear, because that's what the terrorists look for.
Ati ndashaka kubwira abaturage bacu ko ikiza atari ugutinya, kuko ari byo abaterabwoba bashaka. Baba bashaka gutera ubwoba mu baturage. Turabizi kandi ni ikibazo duhora twiteguye. Bityo rero turasaba abaturage gukomeza kuba maso ndetse no gufatanya n'inzego zishinzwe umutekano. Buri muntu akamenya umuri hafi uwo ari we, aho avuye n'icyo atwaye. Abantu ntibemere kuba hafi n'imifuka itagira ba nyirayo. Naho ntushobora kuvuga ko ngo yuko hari iterabwoba twihishe mu mazu yacu. Oya.
No.
Kuwa mbere inzego zishinzwe umutekano zafunze imwe mu masoko manini i Kampala yitwa Chinatown, kubera ko ritari ryujuje ibikenewe byose byo kurinda umutekano byashoboraga gushira abaturage bajayo mu kaga. Kuri uyu wa gatatu, ubuyobozi bw'icyo kigo cy'ubucuruzi bwemeje ko bwujuje ibyangombwa by'umutekano kandi ko bagiye gusubukura ubucuruzi. George Firi ni umwe mu bayobozi b'icyo kigo cy'ubucuruzi cya Chinatown. Ati twagerageje gushyiraho no gukurikiza amabwiriza twahawe na polisi kugira ngo ducunge umutekano w'abantu binjira. Tugiye kandi gukoresha imbwa zihunahuna kugira ngo dusuzume ahantu hose mu rwego rwo kwirinda iterabwoba. Ahandi hantu nka parike za bisi, abagenzi n'imizigo yabo barimo gusakwa n'utwuma tw'umutekano mbere yo kwemererwa muri bisi. Uganda yari isanzwe ihanganye n'ibindi bikorwa by'iterabwoba rituruka ku mutwe wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Uganda zimaze hafi imyaka itatu zihiga abarwanyi bawo zifatanije n'ingabo z'igihugu cya Kongo. Uganda kandi imaze imyaka 17 ifite ingabo zirwanya umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabaab muri Somalia. Iyo mitwe yombi yagiga ibitero by'iterabwoba kuri Uganda mu bihe bitandukanye byahitanye batari bake, yihorera igisirikare cya Uganda kuyirwanya. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Ijwi rya Amerika tukiri muri Uganda. Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni yasezerewe kwa muganga ejo kuwa gatatu, yari yaraye mu bitaro ijoro rimwe. Muribuka ko ejo bundi kuwa kabiri yakomeretse, avuga yuko polisi yamurashe isasu ku kuguru. Ibindi Diane nini nazwe.
Imbere yuko Bobi Wine ava mu bitaro vyitwa Sambia ku murwa mukuru Kampala, yarayemwo ijoro rimwe abamuburanira bari babwitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko abaganga bari bavuze ko bategerezwa kumubaga kugira ngo bamukuremwo ibisigarira vy'ivyamwinjiye mu kuguru bivuye ku gisasu kirimwo ivyuka bikoroza mosozi. Umugambwe wiwe n'abamuburanira bemeza ko abapolisi bamuteye kandi ku bushake. George Musisi aburanira Robert Kyangulanyi yamenyekane ku izina rya Bobi Wine yavuze ko uwaburanira yatoye mitende. Itangazo polisi ya Uganda yasohoye mu kanya rigira riti Robert Kyangulanyi yari yatumiwe na Musisi amuburanira mu birori vy'umuganuro vyabereye mu karere ka Mulindo kari ku birometero 20 uvuye Kampala ku murwa mukuru wa Uganda. Ari mu nzira atahuka, we nabo bari kumwe bava mu muduga batangura gukora ico polisi isimyerekano. Igipolisi kiti twarababujije ariko bankakumva, babandanya kwerekana bazibiri barabara gutyo baba baradusomborokeje. Igipolisi ca Uganda kikabandanya kuvuga ko gifise amasanamu yerekana abayoboke ba Bobi Wine bariko batera amabuye abapolisi bongera baburabuza abaca mu barabara bakora n'ibindi bikorwa bashize mu murwi w'ubugumutsi. Itangazo ry'igipolisi ca Uganda hejuru ya Amerika dufitiye kopi gemeza ko umwe mu bapolisi batatu baba barakomerekejwe n'amabuye y'abayoboke ba Bobi Wine arenvye. Rivuga kandi ko bamenaguye imodoka zibiri z'igipolisi cha Uganda. Umugambwe wa Bobi Wine n'abamuburanira barahakana ivy'igipolisi kibagiriza. Bavuze ko abanyagihugu babonye Bobi Wine baca basidukana niyo nka kumushengerera, abapolisi nabo baca babashwaramwo bamijaguramwo amasasu n'ivyuka vyokera. Bobi Wine ni nakuguhava ava mu Muduga abaza abapolisi kibaye n'igituma barasa bidatevye nawe baca bamurasa n'ibigira nkana ku kuguru niko uruhande rwa Bobi Wine rubandanya kubivuga igipolisi cyo muri Uganda cemeye ko kigiye gutangura amatohoza ashingiye kuvyagirije vyuko uwo munye politike w'imyaka 42 yoba yararashwe vyukuri ariko aha kikavuga ko amatohoza azobanziriza kukumenya icatumye haba urwo ruhagarara umugambwe wa Bobi Wine NUP mu mfunyapfunyo ukabusabire kurwa gihuta ry'abanywanyi bayo bane bafashwe kuwa kabiri igihe ibi byose byaba Robert Kyangulanyi yamenyekanye ku izina rya Bobi Wine azimbere mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa president Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda mu matora yo mu 2021 Bobi Wine niwe yarahanganye cyane na Museveni mu matora ya president
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tuve muri Uganda tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abarundi kazi bicuruza mu mugi wa Uvira mu ntara ya Kivu yepfo bahangayikishijwe cyane n'umutekano wabo. Bamwe muri bo baricwa nk'uko umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira abitubwira muri inkuru ya duteguriye.
Ibi aba bagore babitangaje nyuma y'iminsi 3 uwitwa Esther Nizigama yikiwe mu nzu n'uwo bari bajyamanye. Ijwi rya Amerika risura aba bakora umurimo wo kwicuruza ahazwe nko muri Kirondolondo muri 565 ndetse no mu Parc des Princes. Bamwe muri bo twasanze bategereje abagabo, abandi nabo bari mu kabari banywa inzoga, mu gihe abandi nabo bari hanze y'ibyumba bararamo bari kwisiga amavuta na poudre. Hari nka saa yine za kumanywa. Aba bose bahuriza hamwe ko batewe agahinda n'urupfu rwa mugenzi wabo wishwe anizwe ndetse ategwa ibyuma mu ijoro ryo kutumweru. Shugwe Fani ari mu kigero cy'imyaka 25 akorera umurimo w'uburaya mu mujyi wa Uvira uri mu birometero 7 uvuye ku mpaka w'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryamusanze muri Kirondorondo yemeza ko uyu ari umukobwa wa kabiri abagabo bishyiye muri uyu murimo w'uburaya muri uyu mwaka.
Umubabaro dufise twebwe batubwiye ko yamufire ku hoteli iri haruguru yaho twahituma. Umva yajanye n'umuntu acara muniga acamwiba n'amafaranga yose ni telefone agenda bicaye n'ibitambulisho byose agenda bitwara.
Muri uyu mujyi wa Uvira urimo abarundi babarirwa mu bihumbi bakora imirimo itandukanye. Abakora uburaya bashimangira ko ari bo bahotegwa cyane mu murimo wabo wa buri munsi kuko utishwe arakomeretswa cyangwa se akambugwa amafaranga n'amatelefone. Uyu mukobwa utashatse ko tuvuga amazina ye ari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko twamusanze ahakorera uburaya muri Kirondorondo afite ibikomere ku itama yaratewe n'umugabo.
Baradukubita katugirira nabi hari umunjirana ntaguhe n'amafaranga utagize imana ngo ayaguhe imbere yamusaza akagenda gukubise nyine akakono uhamugatabaza abagenzi bawe bakagufasha.
Hano ufite inkovu ku itama no mu gahanga byagenze
gute? Wankubise twagwaniye muri shamba ndashaka ndongora atambaye kapote.
Clementina Kimana amaze umwaka akora uburaya muri Uvira avuga yuko yavuye mu Burundi aje gushakira imibereho muri Congo kuko ariho hari amafaranga menshi ugereranyije no mu gihugu akomokamo.
Hari igihe dushobora kubura abo bagabo tugakorera nka 5 cyangwa 10 gutyo ubabonye hari igihe ukorera na 20. Icyo twosaba je nakivuze ni uko mwodukingira kuko ntituburi busubire mu Burundi. Ubu mu Burundi n'inzara iriyo irahinda n'abariyo baragowe nka jewe mperukayo je naje hirya yejo vrema nabonye arakaga. Icyo dusaba nuko mwoduha uburinzi baze baradukingira natwe batwubaha abo bagabo babone ko natwe turi abantu twaje kurondera ubuzima.
Aba barundi basaba leta ya Congo kubarindira umutekano kuko bahohoterwa uko bwije n'uko bukeye. Bagaragaza kandi ko niyo habaye umusako bafatwa bagafungwa kandi baba bafite ibyangombwa bibaranga.
Icambe twasaba twebwe dukurikirana nuko turi abantu nk'abandi uko bihugu nakubwiye ko bitemberanye. Abarundi baremwe n'Imana kandi n'abakongomani baremwe n'Imana. Kurenganywa birabaho kuri twebwe kandi ushaka kugenda no mu Burundi igihugu tuvamo. Bobo ntibabagira nk'uko batugira twebwe.
Gusa nubwo abo barundi bafite ikibazo cyo guhohoterwa bemeza yuko bafite n'ikibazo cyo kutagira amakuru ahagije ku cyorezo cy'ubushita bw'inkende bwibasiye aka karere bakoreramo.
Oya dwani tubitinye ibyo biharabyinkende biza ku bucafu ku bantu bifata ubucafu. Wowe ugiye urya utuntu twawe twore twose utakarabye niwoge ukagenda gukorakorana n'abantu ukajya udakarabye. Iyo rero nizo zangwara ziza zibyaduka ziza ku muntu
Mari Mitila Ponga n'umuyobozi ushinzwe uburinganire ndetse ukurikiranira hafi izi ndaya zo mu mujyi wa Uvira avuga yuko ababajwe nabo bakobwa bagenda bicirwa mu mirimo yabo bakora kandi ari bari batungiye imijyango gusa uyu mubyeyi yemeza yuko amatohoza bakoze nyuma y'imfuza abo bakobwa basanga zitegwa n'ishari bagirana hagati yabo bapfa bagabo
yakunza kuko complicité ya bobe nyewe les femmes professionnelles de sexe.
Icya mbere hari ukugambanirana hagati yabo ubwabo kuko bafitanye amashyari. Umwe avuga ko uyu uvuye Bukavu, i Bujumbura, mu Rwanda ndetse n'i Kalemi ari bo bagabo bakunda kandi yabatwaye isoko bityo bagakoresha amabandi kugira ngo babavanireho uwatwaye abagabo.
Tugera ku buyobozi bukuru bwa polisi yo mu mujyi wa Uvira banze kugira icyo bavugira kuri mikoro zacu ariko bemeza yuko nyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa w'umurundikazi bari gukora amatohoza kugira ngo abagize uruhare mu rupfu rw'iwe bashikirizwe ubutabera. Amakuru ava muri amwe mu mashyirahamwe yigenga yo mu mujyi wa Uvira, Baraka, Kalemi ndetse no mu bice bitandukanye bicukugwa mu mabuye muri iyi ntara yerekana ko umubare munini w'abakobwa bakora uburaya bava mu Burundi. Vedace Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri YouTube ni kuri VOA Radio yacu. Abanyafurika bazagura ryari imodokari bikoreye? Sosiyete yitwa Mureza Auto Company ikorera muri Afurika y'Epfo ifite umugambi wo kugera kuri iyi ntego. Frederic Nkundikije araduha ibindi bisobanuro.
Satenda Mungofa afite imyaka 36 aba mu gihugu cya Zimbabwe n'umwe mu batanguje ihinguriro ry'imodoka rifise icicaro muri Afurika y'Epfo. Imodoka nyinshi zigendeshwa mu bisagara byinshi byo muri Afurika zikorerwa mu Buyapani, muri Korea canke i Buraya. Satenda Mungofa avuga ko ashaka guhindura ibintu. Mungofa agira ati:
My dad was a mechanic and I grew up with a passion.
Data wanje yari umunyamwuga akora imodoka ari naco catumye nkura nkunda imodoka. Naramubonye akora imodoka nyinshi nja ntangura kwiyumvira ibyo nokora kugira ntangure gukora imodoka.
What would it take to actually create the car?
Mungofa yaciye atanguza ihinguriro rya mbere y'imodoka mu gihugu cya Afrika y'Epfo ryitwa Mureza Auto Company afadikanije n'Abanyafurika y'Epfo babiri. Mu rurimi rw'Igishona izina ry'iryo hinguriro rivuga idarapo. Mungofa yabanje gucapa izo modoka imbere y'uko zikora akazishyira ahabona, yamara ngo ntibyari byoroshe nk'uko avyivugira. Agira ati:
The journey to get to this point has not been easy.
Iki gikorwa duhejeje kurangura nticyari cyoroshe. Igikorwa cyo kubaka no gukora imodoka kirateye akoba. Muri Afurika ni gake wumva umuntu ariko agerageza gukora imodoka. Ikibagiwe coco ni ukumva ijambo gutanguza ihinguriro ryo gukora imodoka.
Nk'uko ishyirahamwe ryo mu gihugu cya Zimbabwe rijejwe kugenduza ibiharuro ribivuga, igihugu cya Zimbabwe cyo kimwe n'ibindi bihugu byo muri Afurika gihanze amaso bihugu nk'Ubuyapani n'ibihugu by'Iburaya mu bijyanye no kwinjiza mu gihugu imodoka kigurira hanze ziba zaragendeshejwe. Mu ntumbero yo gushikira umugambi wo gukorera imodoka mu gihugu, Leta ya Zimbabwe yarafashe inkingo iziririza gusubira kugura imodoka zishaje zirengeje imyaka 10. Ubushikiranganji bujejwe amahinguriro n'ubudandaji buvuga ko mu gihe ayandi mahinguriro yateye imbere mu gushorera mu bindi bihugu ivyo ahingura, igitigiri c'imodoka zigurirwa hanze coco kiguma ciyongera. Nzovu arongoye ubushikiranganji agira ati: ntaco tutakoze mu ntumbero yo gukosora ico kibazo. Mu gihe ibintu dushorera hanze biguma bigwira, n'ibintu tugurira hanze navyo nyene birabandanya kwiyongera kurusha ivyo dushorera mu bindi bihugu. Mungofa avuga ko ihinguriro ryiwe ry'imodoka rizoshobora gukora imodoka zikwiye igitigiri kizahora zigurirwa hanze kandi azobikora afatikanije n'abahinga bo mu karere.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tuve muri Afurika tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida bombi b'amashyaka abiri akomeye, Kamala Harris w'abademokrat na Donald Trump w'abarepublikani, bazagira ikiganiro mpaka cyabo cya mbere na mbere kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Mu rwego rw'inkuru zihariye kuri aya matora, Geoffrey Mutagoma aratubwira uko barimo bakitegura.
Uko umunsi nyirizina w'amatora muri Amerika ugenda wegereza, niko abakandida ku mpande zombi bashishikajwe no kwigarurira imitima y'abazatora. umukandida wa Republikani Donald Trump yibanze cyane ku ngingo irebana n'ubukungu bwa Amerika no gusebya uwo bahanganye.
Dore ibyo tuzi kuri mugenzi wacu Kamala Harris. Ntiyitaye ku Banyamerika, cyane cyane abakozi b'abanyamwete n'Abanyamerika bo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse. Ntabitayeho.
Ku rundi ruhande, abashyigikiye Kamala Harris bavuga ko Donald Trump ahubwo ariwe wateje ingorane imiryango y'abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse yongera imisoro bari basanzwe batanga mu gihe agabanya iy'abaherwe n'ibigo byabo by'ubucuruzi.
Guteza imbere abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse ni intego izaranga ubuyobozi bwanjye.
She'll make groceries more affordable by cracking down on price gouging.
Aya na matangazo abamamaza Kamala Harris bayitisha kuri za televiziyo no ku mbuga mpuzambaga akuyemo amasezerano ko niba mutora azabuza ibiciro by'ibiribwa ku masoko kuzamuka akagabanya n'ibiciro by'amacumbi. Ikibazo kirebana n'iby'ubukungu ni ingenzi cyane muri aya matora. Abahanga mu bya politike basanga Kamala Harris akwiriye kukibandaho mu kwiyamamaza kwe. Uyu ni Hank Shenkoff.
She's got to explain why people are paying what they think is more at the gas pump.
Agomba gusobanura impamvu abantu bishyura amafaranga babona ko ari menshi mu gihe bagura lisansi y'imodoka zabo, n'impamvu umugati urimo guhenda mu gihe ababikora mu nganda badaha agaciro gakwiriye idolari ry'umuguzi.
And why the manufacturers of those products are giving them less for their dollar.
Kandida Vice President J.D. Vance wiyamamazanya na Donald Trump avuga ko gutora Kamala Harris bivuze gutakaza imirimo myinshi ku Banyamerika.
Think of all the powerful interests.
Mutekereze ku nyungu zikomeye zabo mu nzego z'imirimo zasenyutse muri iki gihugu, abantu bakijijwe no gutwara akazi kanyu mu Bushinwa. Abo nibo bashaka Kamala Harris. Uburyo bwonyine bwo kubatsinda no kubakumira ni ku isanduku y'itora muri uku kwa 11.
And the only way to fight back is at the ballot box this November.
Naho kandida Vice President Tim Walz wiyamamazanya na Kamala Harris yemeza ko abademokrate bafite ku mutima abakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse muri Amerika.
Donald Trump and J.D. Vance, they have something a little different in mind.
Donald Trump na J.D. Vance bo babibona ukundi. Ikintu cyonyine bazi ku Banyamerika bakora imirimo yo ku rwego rw'ubukungu ruciriritse ni ukubacuza utwabo aho kubishyura neza. Amahirwe yose bagize bayakoresheje mu kubashozaho intambara no gupfukirana ububasha bwabo bwo gufatanya kugabanyisha ibiciro.
Mu gihe hasiga amezi abiri ngo amatora abe, impande zombi ziraryana isataburenge. Ibipimo binyuranye bikorwa muri rubanda byerekana ko Kamala Harris ari imbere gato ya Donald Trump mu majwi mu gihugu hose. Umwe mu bazatora utuye muri leta ya Michigan, David Martinez, ashyigikiye Trump.
He's true American patriot.
Ni umunyamerika nyawe akunda igihugu. Ndibaza ko ashyira imbere cyane inyungu z'abanyamerika kurusha uko ashyira imbere inyungu ziwe. Ibyo akora byose biba bifise intumbero yo kugira uwo afashije.
Baker Rush uzatorera muri leta ya Georgia we ashyigikiye Kamala Harris.
You know, it's 2024 and...
Urabona turi muri 2024, dukeneye amaraso mashya, dukeneye ibishya n'ahazaza heza.
Trump na Harris bakomeje kwiyamamaza. Mu cyumweru gitaha bazaba bitegura ikiganiro mpaka bazabahuriyemo bwa mbere kuwa kabiri tariki 10 z'uku kwezi kuri televiziyo ABC ya hano muri Amerika.
Chuti banywanye muduteze amatwi aha niho aya makuru ahumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwahise gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Mbifurije umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.